Ijiri ijuri ya Amerika likeresha ushiranganji mga magara ya wa mwurundi diya rekana kwa agati mungizagara cha Bujumbura kumurugwa mkuru mutunzi halabar kwa ibatatu mwurugwa luko kwa Bujumbura halabizumwe na yomu manuko gito gisagara hato we mwurugwa yumwe chokimwe nukubitaro gitiro wa sirikare nikubanu mwurungi tamnavane wapi mwuriko mwine kukina nyana muna ya chibitoke mwurugwa luko kushivu lengero kuburundi ya banu mwurungi na wabiri lasa anganywe ugandu ugumu gira wa coronavirus kunyongi tamnavatanu wapi mwe Muri komini sare mu ntara ya Bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu 19 bapimwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya COVID-19 kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba kamwe mutwabonetsemo abarwayi umurengera mu mwaka 2021 2022 mu ntara ya Makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa COVID-19 no muri komini ya Nyanzarake amakuru ava muri zintara aremeza ibitigiri ibitigiri z'umurengera iboneka mu ntara ya Bururi mu manuko ni ku mashuburo ya tatu batatu buraro ari mu makomine ya Rutovu Bururi na Matana nk'uko iri haruje bya Amerika rihabwa n'abajejwe ndero wa Bururi rikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bizerekana mu Rutovu kuri lise yaho hari abanyeshuri barwaye 72 lise ya Rubanga muri komine Matana iharurwa ko 58 mu gihe lise ya Bururi hatowe abanyeshuri 42 banduye COVID-19 nibitigiri kugera kuri uyu wa gatanu ugenekezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro bya mbere byatangiye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshuri batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashuri ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshuri bahanahanye umugera wa COVID-19 mu gihe bari hamwe Gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimiye ko umwidondoro wabo umenyekana batubwiye mu mwanya wa mbere icy'abajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshuri mu Kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiriza cya COVID-19 mu mashuri y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero bwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo kuko amasoko yacu yabyemereye ibya Amerika abajejwe indero naho bagerageje gushyiraho ingingo zo kwirinda icyokingiza hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi iryo rya Amerika ryagerageje kurondera ubushyamwanzi bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira ngo igice bushyirije kuri ibitigiri bishasha byinshi bya COVID-19 byatuye kwibonekeza ibiro byerwe kumenyesha amakuru byatumenyesheje ko umushyamwanzi wa mbere ari wazogica bivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagasa rya COVID-19 ku rwego rw'igihugu Gervain Jacob Cari mu gikoranire cy'umugambwe uri ku butegetsi Sende David cyatanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politiki Gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene ikiza cya COVID-19 cyarwanijwe mu Burundi yari yavuze ko gisaha nticyaherengeteye yavuze ko iyo ndwara itakiri ikibazo yongera kuyimira imenyeshamakuru byafashije kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara
ihengurukire cyane banyakuru bamenyesha makuru uruhara rwabo rwarabaye ugukimaze gikomeye mu kwikingira iki kiza cya COVID-19 ariko ifeda bamenyesha nuko na situation munsi ya COVID mu Burundi ni kiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane
mbere ya kiriya kinga mu rwi wo kuzokwerekana uko COVID-19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mvamakungu
uwo mugwi uzoburongowe na Koloneli Nzisabira Clave icegera ciwe ni nyakuwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'iki gihugu no munsi cyokora kuri iki kiza cya COVID-19
imbere yo kwamushiriza icyo cegeranyo president Evariste Ndayishimiye nawe nyene yari yishimiye ukuntu igihugu ciwe cyarwanije COVID-19 kwa 31 kwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyesha makuru yavuze ko incanzo nyinshi zihabwa abarundi ariko zatumye batandura cyane icyo kiza
ibibazo by'amagara y'abantu ibyo bituma ku Burundi buri mu bihugu bya mbere bicandaga burya nicyo gituma mbere nibaza yuko nikiza korona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira
kuva mu ntambara yatowe n'umugera wa COVID-19 mu Burundi mu kwa gatatu 2022 ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya icyo kiza byerekana ko abantu 52,429 ari bo bawanduye 38 babahitana abagera ku 23,984 baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi 900 kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa mbere Burundi bwakuyeho ibipimo bya COVID-19 n'icyenda ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zabahiziye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba icyo gihugu cyonyine cyo mu muryango wa yase cyari gisigaye kigisabizo bipimo erojya buri kaneza ijuru rya Amerika.